nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri umunsi wa gatanu turi kwigenekezo rya 14 ruheshi umwaka n'uyu 2024 ayo twabateguriye tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Leta ya Evariste Ndayishimiye ibicishije ku rongo inama nshinga amateka yasubiye kwikora mu gahogo ivuga igihugu cy'u Rwanda mu kwagiriza bamwe mu bashinga amateka ko banyegeze igitoro ngo kugira baje kugishora mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Munanitse Paul Arusha babona ko abategetsi b'u Burundi bataye umutwe kubera ibibazo bateye abarundi batakimenya n'ibyo bavuga. Mumuhari rigiteka uhanya agateka kazi na muntu nabo barateye umutima uhagaze nuko ubwigenge bwo kumenyesha makuru bandanya guhungabana muri iki gihe mu Burundi. Mutegeranye umuhari washize ahabona kuri uyu wa gatanu berekana ko hamaze igihe hibonekeza ihungabana ry'agateka kabamenyesha makuru kandi bigakorwa n'inzego za leta. Isango ryo kwigenekeza ya 31 Kigarama uno mwaka ngo ni ntabanduka ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kuzizo bazasubiye iwabo byashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'ujerwe igisata cy'impunzi mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania. Ubwo bakaba ari bwinshi mu barundi bahungiye muri ico gihugu kuko bashaka gutahanwa ku nguvu saya gusa kwa ruguca ku mayange mu kanya nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe yagiriza abashinga amateka na bamwe mu nshuti zabo ko bafise uruhara mu kunyegeza ibitoro kugira ngo babigurishe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bongere berekane ishusho mbi y'u Burundi. Gerard Ndabirabe akaba yivugiye mu nama y'amakoraniro mu Kigobe kuri uyu wa kane aho yari kasigura ko hakwiye kugarukanwa igihano cyo gupfa kuri uyo wese yofatwa ari kagurisha igitoro mu kinyegero tumutege yompi.
Abantu bari kunyegeza amakarbira mu mazu umuntu agafatanywa 5 ml de carburant 3 ml de carburant mu nzu uyo abikorera iki mugacambuka ko ta karbira ihari kandi muri bamwe usanga ari abantu banyegeza mu mazu canka abagenzi bayo mugamugahora hari bagaca bagaruka bagagurisha amahera menshi bagaca bitangaza banyegeze karbira ngo kugira karbira ntiboneke abantu bagumuye abantu bamaza kuzana amakarbira mu makarbira bari koraza muga iyo karbira ija tusubiza igihano tusabe tusubiza igihano cyo kwica igihano cyo kwica umu uwo bafashe ari kwiba iyo karbira kuko no gusubiza igikunyo no gutera ingorane abene gihugu mvuga bace bamwica kumbure byo gabanuka ntabwo ari kiba cy'igitoro ni kibazo cy'abantu none uza kunyegeza igitoro uvoma magungu uza kubika kandi uziko n'abarundi bagenzi babakeneye igitoro icyo gitoro ni leta ibatanze amadevize kuya mu cyo gitoro cyiza kuneza abene gihugu none we kubiri kucyasusa kwegeranya kuya mu cyo gishora mu Rwanda cyangwa gishora handi handi tutaze none we ushaje.
Munani se Paul Arusha ruhurikiyemo imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta bavuga ko amajambo y'umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe ari amajambo ateye isoni kandi atabereye umuntu yitwa ko aserukira abanyagihugu. Urunani se Paul Arusha ahubwo rukabona ko abategetsi b'igihugu basa n'abataye umutwe gushika naho batakimenya amajambo babwira abanyagihugu. Ivyo ngo byerekana ko kurongora igihugu byabataye kuwa amazi. Tutega matwi Jean Bosco Rwigemera nicegera cyurongoye urunani se Paul Arusha.
Umukuru w'inama nshinga amateka yarayiciye umurya nta bukene buhari. Mushaka ko umurundi wese agenda n'indege, mushaka ko umurundi wese atunga imodoka, bega iyo mvugo niyo witwa ko aserukira abanyagihugu koko. Ati harabiba igitoro bakaja kukinyegeza. Nivyo ivyo vyarabaye kandi birababaje. Ariko hari umwibutso uvuga uti umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cose kandi ngo kiranyagara bakanyaga. y'ibidandazwa vya Kenya ababifise mu bubiko bama baca babinyegeza bakaduza ibiciro bakabidandaza mwibanga aha ni gikogwa cy'inyamiramabi cyo gucungera no gukingira inyungu z'abanyagihugu n'iz'igihugu umukuru w'inama nshingamateka rero ati abo bibi gitoro no kubica no byohera mbega ubutegetsi bwa tayi mutwe nibicwa amara hera y'agaciro yo kuja kurangura ibitoro azocaboneka ko bona byanse kabisa byanse gose byanse gatabi agatima ko kwica niko kamye karanga imvugo zabo bategetsi ba CNDD FDD nukuri birababaje birateye isoni ubwoba n'agahinda na kamaramaza ico twovuga muri Sefor Arusha niki abategetsi nibemere ku gihugu cabana niki ntibakimenya n'ijambo rihumuriza bashikiriza abanyagihugu ntibakimenya ingingo zo gufata kuko ntibumviriza impanuro bahabwa inama nshingamateka niyikebuke imenye yibuke ico yatorewe si gukomera amashi leta ahubwo no kuyisubiza ku murongo vyanse ikayibogoza abanyagihugu bose mu butandukane bwabo bose birabaraba bose baragowe nta migambwe nta bwoko ivyo ntibiribwa ivyo nta mwana bisumira nawe bijana kwa muganga nawe byunguruza nibabire hasi rimwe bagarukire agateka kabo nibanje iyo ntwaro kandi mu mutekano
murunani Sefor Arusha baranegura kandi ukuntu abategetsi baguma bafata abanyagihugu nk'ibijuju mu kwama bavuga ko ibintu bigenda neza kandi byarayangaye ikibabaza ngo nuko abategetsi nyene atakindi bashira imbere atari inyungu zabo zonyene bakibagira inyungu z'abanyagihugu n'ubunyene twumvirize Jean Bosco Wigemera
umukuru w'igihugu ashinyaguriza abanyagihugu ko Uburundi nibwari bwigere bumera neza nko mu kiringo c'intwaro yiwe ntawuzi ko atoba ariko abwira bamwe bakigendera mu iragi rya nkuru nziza ati mumenye yuko umuhisi yandaze ingorane kandi ndacina nata nubwo bigoye uyu mukuru w'igihugu ntashinyaguriza abanyagihugu ngo asigaze mu kubabwira ko afise ibigega bibogaboga ko ingorane z'ubuzima buzimbye atazazi akibagira ko afungurirwa akambikwa akavuzwa muri make ibyo byose bya nkenerwa afise abikesha abo banyagihugu mbere n'amahera ahaya ko atabwa musumbya ava muri ba banyagihugu nyene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ati nimugende n'amaguru ibirenge ntibizopinda kubera ico abashingamateka nabo bati twebwe tubaye bande tuho tubaye bande muri rino kina gigitoro mu minsi yaheze hari umushingamateka yabajije n'ishavu ryinshi ingene aburi gitoro cyo kuja ku kazi abari muri leta bobo bakironka womenga hamwe yo kironka ingorane zo bazihetse uyu ni mugenzi we yaraye agaragaje umwikomo mwishi ko bataha n'amaguru abategetsi rero nibanyagukira abanyagihugu nabo nibanyagupfa none ntibyayangaye babona bari bazi ko ubusuma bwo kunyonora amatungo y'igihugu bizoshikana hehe Burundi atari izo ngorane nyene bariko barabamwo uno munsi
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata cy'agateka kazi na muntu umuhari wanya agateka kazina muntu uri giteka urateye impungenge n'ingenge n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi butera busubira inyuma nk'ibirenge anshere niko yagize arongoye umuhari n'igiteka avuga ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu hamaze kugabishwa ibimenyesha makuru bitatu byigenga bikorera mu gihugu cy'u Burundi n'ugwego SNS anshere niko yagize asaba Vestine na Imana arongoye ugo gwego kubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi tumutege yompi
uhereye itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu aho abapolisi babiri bahatswe kunyuza umenyesha makuru Pascal w'ikinyamakuru iwacu hamaze gutangwa novuga ibyo nokuta iterabwo igabishwa ry'amaradiyo n'imenyesha makuru ikorera mu Burundi rigizwe n'ubutwara sense aho igabisha rya mbere bandikiye ikinyamakuru iwacu ubwira kabiri bankira inkuru yari ikorerwa hamwe n'amaradiyo n'ibinyamakuru bitandatu bikora mu Burundi ku bijyanye itegeko janye no kumenyesha amakuru mu Burundi gatatu naho bankira radiyo bonesha yuko isubira gucisha ku mihora yayo atabishyira mu kiganiro inkuru y'imvaho na tribune bonesha ikiganiro cyari cyakozwe ishyirahamwe ry'iteka rikabona ko ibyo zose ariho nyanga by'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ari nacyo gituma rihamagariye umukuru atwara sense yuko yohagarika iryo terabwoba ahubwo mbere agafasha mu iterambere cyangwa mu iteza imbere ry'imenyesha makuru mu gihugu ishyirahamwe ry'iteka rigahamagarira leta y'u Burundi n'abasanzwe bayifasha ko bubwira uko bashoboye kugira ngo ahubwo bafashe ibimenyesha makuru n'amaradiyo byo bifite uruhara ntangere mu guteza imbere intwari ibereye na demokarasi
tukiri muri ico gisata nyene kudahemba umukozi atonda ku kazi ka misi yose na karenganyo kadasanzwe kandi biteye kubiri n'amategeko ya leta ajejwe abakozi n'akazi bisigurwa na erari n'ibizi yahoze arongoye sendika y'abigisha STEB akaba akurikiranira hafi ibibazo by'indero mu Burundi ibyo akaba bivuze inyuma y'abigisha bashasha mu kazi bashikirije akababaro kabo kubera bamaze amezi umunani badahembwa na leta y'u Burundi kubwiyunga iyo ngendo mbi yo kudahemba abigisha ngo ifise ingaruka mbi nyinshi cyane cyane ku mwimbu w'abanyeshuri kandi ndetse no ku miryango y'abigisha tumutege yompi
turavye yuko hari abigisha bashasha bamaze amezi umunani bakora badahembwa aho bwa mbere ako n'akarenganyo kuko mu mategeko ya leta y'u Burundi itegeko rigenga abakozi rirategekanya mu ngingo zayo za 53 54 na 52 yuko umushahara w'umukozi ari ntakugwako maze ingingo ya 54 iravuga yuko umushahara utegerezwa kuriva ku kwezi bitariki bitegekanijwe hama ku kizira yuko barenga kuri iyo ngingo urumva rero ko n'akarenganyo ni guhohotera abakozi hama ibyo navyo bica bigira ingaruka mbi ni kuri abo bakozi urabona kumara amezi umunani udahembwa utonda ku kazi ukoresha uburyo mu kuja ku kazi ukoresha uburyo mu gutegura kuko kazi k'umwigisha gasaba amafaranga atari make urumva rero ubuzima bwabo bigisha buba burubangamiwe ikindi naco barumva yuko umenga ntibafite agaciro nk'uko abandi bakozi bagira agaciro kuko umukozi yahembwa arafise ingene yifata mu mutima wiwe arumva yuko hari ikintu abuze ku bandi kandi cyane cyane ugasanga ni nabo bakozi abo bigisha usanga baronse akazi baheje amashuri kuva kera barakarundiye bararushe kandi ugasanga batanakorera no hafi ugaca usanga ibyo byose ntibibasaba amafaranga mugabo cyane cyane no ku kazi iyo umuntu agiye ku kazi atagononokewe cyane cyane atahembwe nk'umukozi arata agaciro imbere y'abanyeshuri kuko abura icyo yikora ko mu gufungura umuntu agiye ku kazi adafunguye kabiri gatatu ntabiyoberane abanyeshuri rero baca buri icitegererezo ahama kandi nabo banyeshuri barafise ikintu bahomba kuko mu kwigisha si ukuja gusoma icigwa n'imyifato y'umwigisha iraheza ikatanga icitegererezo umunyeshuri kugira ngo n'ejo nawe niyaheza akazi azokoma avuga ati imbere yanjye narabonye umurezi yifata gutyo igihe nyifato yiwe reka nje ndayifata nanje bwa karuriro kugira ngo nshobore kuba umuntu w'ingirakamaro mu gihugu no kuri jewe no ku muryango kosa wariro leti kuyo kwa hili za mateke kwa yonye neshita kwa kikumbu hamareo tukashitu hanura au wakozi na ho kenshi usanga wakozi wa shasha watinjira wa masendika tulasabda wakozi wa shasha wekira masendika ndia uze ya masendika ahali mhanyuma wasawa wanwasewu kila masendika ya wigisha icho kilazi wagifate muminwe wagende wakiyage na leta barawe yuko botezu rida wigisha wakarunga umushahara mhuko mateke kwa avirikuru
mkuso zera ayamakuru dokumitire mugihugu cha Tanzania isango juwa mirongi tatu nari mwekigara muno mwaka wani nabandu kakumhundu za waruri za hungi mugihugu cha Tanzania mkukutu zuba za suye iwabo zashi kirekuru waga tatu igene kerezo jachumi nakabi iruheshi unu mwaka nuje mkisa tachi mhundu munhara ya Kigoma muri cho gihugu cha Tanzania ngo abazona nilana hazoba rusansu mayerekana ko hari ukwiye kuba impunzi canke atabikwiriye ariko icizere ngo ni giki afatiye kuri rusansu magwakozwe ku bantu bake aho basanze ibice birenga 90 badashobora kuronswa ubuhungiro reka inkuru tubibaze Edi Claude nini nahazwe
nkuko bishikirizwa n'ujejwe ibibazo by'impunzi mu ntara ya Kigoma John Wayiba avuga ko isango bahawe ryo kuba baratashi wabo ari n'abanduka kandi leta y'u Burundi n'iya Tanzania bavyumvikanye yemeza ko impunzi zishika 170 zatahutse 170 navyo muri zo zikazatahutse kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri uku kwa gatandatu
kwa Warundi suluhisho sasa hivi lilobaki ni moja tu.
Ku Barundi umuti usigaye numwe gusa ni gusubira muhira mu kwezi kwa 12 isango ni ntabanduka mundwi heze leta ya Tanzania yarabonanye na leta y'u Burundi baraganiriye kujanye no gusubiza impunzi z'abarundi iwabo leta y'u Burundi yaravuze ishimitse ko ikeneye kubona impunzi z'abarundi zisubiye iwabo kubaka igihugu kuva mu mwaka w'2017 gushika ejo impunzi ziguma zitahuka ku munsi w'ejo hariho umugwi wahungutse uciye imabamba bashika 483 ariko benshi muri bo bavuye induta inyarugusu ntibaboneka gushika ubu rero haramaze gutahuka abantu 170 kandi barabandanya kubaho kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri uku kwezi kwa gatandatu abarenga 700 baramaze guhunguka
kwasigaye bataratahuka yemeza ko hasigaye gutangura rusansuma barabe ko abo banka gutaha bakwiye kuronswa ubuhungiro nimugihe avuga ko rusansuma yakozwe mu bantu bake yerekanye ko ibice 90% vyabo batarekuriwe kuronka ubuhungiro
kwa hiyo na nyie mliobaki mtumieni kipindi cha miezi 6 iliyobaki
kuri mwike rero musigaye koresha iki kiringo cha miezi 6 asigaye musubiri wanyu itariki 31 z'ukwezi kwa 12 ugusubiza abantu i Burundi bizoca bihagarara leta zose uko ari 2 zaravyumvikanye zemeranije yuko hazobaho kumvirizwa humvirizwe umwe ku giti ciwe batubwire igituma badashaka gusubira iwabo mu Burundi iyi nkuru ushobora kwiyumvira ko ari nziza si nziza namba kubera harakozwe igikorwa gitoshe isuzuma hari mu mwaka w'2022 ibice 20% byonyine nibyo byabajijwe umwe umwe twashaka kumenya kubera iki badashaka gusubira iwabo muri ivyo bice 90% vyabonetse ko batobandanya bafite uburenganzira bwo kuba impunzi
mukamenya ko uko gushaka gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu bimaze kwiyamirizwa n'abatari bake hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi ariko leta ya Tanzania na HCR bikaguma vyica amatwi
Edi Claude nazwe arakenuye nunga duce dusozera amakuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwe bimwese mwayakurikiye Bonfisi ni yongeye na ikonde wa shikiza na bifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu ntinagahwana.